kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Utwaririnda ku ntebe y'ishure ni kimwe mu bituma abana bariheba. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS ryaremeje mu mwaka uheze ko ku isi yose imiliyoni 16 z'abigeme bari hagati y'imyaka 15 na 19 bibaruka uko umwaka utashe. Abo nabo nababa bakiri mu biringo by'amashure. Ikibabaje ni uko bazitwazwa n'urunganwe cyangwa ababasumba haba mu kibano ku mashure canke mu miryango iwabo. Abana bashika ku 120,000 nibo bavuka ku miyabaga uko umwaka utashe nk'uko iryo shirahamwe OMS ribandanya ribivuga. Ivyo biruko mu gihe n'ubumenyi iyo miyabaga ifise mu bijanye no kwikingira igihe c'imibonano mpuzabitsina utarashika ku rugero rushimishije. Amatohoza yakozwe mu gihugu ca Nigeria mu mwaka uheze yerekana ko ibice 60% gusa vy'imiyabaga yaho aribo batahura akamaro ko gukoresha uburyo bwo kwikingira imbanyi batifuza. Muri Kenya naho ubushikiranganji bw'indero bumenyesha ko ibice 33% vy'abigeme bari mu mashure mato bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye. Uretse uguta ishure, ugutwara inda y'ishushu ku mwigeme bizana ingorane zitandukanye. Inkuru ziva mu bihugu vya Kenya canke Afrika y'Epfo zimenyesha ko rimwe na rimwe haboneka ibigo vyakira abo bana bikabashira ku gihe mu bijanye n'inyigisho mu gihe batari ibaruka. Isi ivyo bigo vyongerako nizifatiye kwirondoka rijanye n'amagara meza harimo n'ingaruka ku magara yabo mu gihe batwara inda bakiri bato. Naho biruko impinga iracari ndende mu bihugu bitari bike mu bijanye no kugumana agateka ko kwiga mu gihe umwigeme yatwariye inda ku ishure. Uko ibintu bimeze tunyugwa n'uko atura tuzo mu miryango canke akagondozwa gukorora inda itaramenyekana. Mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye no guheba amashure ku bigeme bitumwe no gutwara inda batari biteguriye. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Jira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri komine Kigamba iri mu ntara ya Cankuzo. Mugenzanje Alain Yvirankunda arubaza ati twogwanya gute intambamye zituma abana bakiri mu mashure batwara inda batifuje? Ngizi nyishu bamuha
bakabereka ingaruka mbi utwara izo nda zishushu.
Gwemeza cane cane abaremesha kiyago babasigurira yuko hari ingaruka mbi zitwara inda zishushu ziciriza ubuzima hagati yuko zice uba warateguriwe.
Atwebwe nyene abajene tukabona ko umunyeshuri mugenzi wacu ahevye ari umukobwa urumva nawe ko buhonze.
Ni benshi bava mu miryango ikenye mugabo ntibirukira amaronko biravana n'umutima w'umuntu.
Abakobwa twese tukabona kazoza imbere yacu tukabona ko ibyo biraduhagarika kandi ntibituma ubandanya ubuzima.
Ubwo bukenye hariho ukwihangana ukabona yuko ubwo bukene utazobwamamwe.
Cane cane no gutanga impanuro na cane cane kuntu abavyeyi bafise gucisha hirya wewe ureka kubimubwira ariko acahura n'uwundi hanze nawe mutamubwira we warabimubwira.
Nukaze nyine turakurikiza impanuro abavyeyi n'abigisha baba baduhaye abatwari nawe nawe nyine butanga impanuro nyine ku banyagihugu vyanse bakikingira nyine.
Igihugu cha Zambia kiri mu bimaze kwemeza itegeko ryo gusubiza mu ishure abigeme bavyaye batarariheza. Amashirahamwe amwamwe arahimiriza ibihugu n'amareta guhindura ingingo yo gukumira mu vy'indero abigeme batwarinda mu ishure. Akarorero ni fawe ihuriro ry'abakenyezi b'abanyafrika bishinze guteza imbere uburezi. Ico gikorwa gifadikanya no kujijura abanyagihugu kugusubiza abo bigeme mu ishure. Ishyirahamwe UNESCO yitaye indero n'ubumenyi ryaremeje mu cegeranyo cyaryo haraheze imyaka ibiri ko impfu z'abana bagera hafi ku miliyoni zibiri zitoshitse mu gihe ba nyina baba barashikiriye niburi ibura amashure yisumbuye. Ikindi ni uko umwana afise nyina azi gusoma no kwandika agira amahigwe ku bice 50% byo kurengana imyaka 5 ya mbere igoye ku magara yiwe. Kugira ngo twumve neza ibijanye no guheba amashure kubigeme batwaye inda, tega matwi itohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu ntara ya Cankuzo. Alain Yves, ijambo ni rwawe.
Urakoze Joseline. Ugutwara inda y'ishushu kubigeme bakiciga bituma bahagarika ishure. Nkuko twabitohoje mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Cankuzo, 684 nibo bamaze kuriheba uno mwaka 2013. Muri ico gitigiri abo mu mashure mato mato ntibasigara inyuma. 200 nabafise imyaka iri hagati ya 14 na 17 nk'uko icegeranyo c'ikigo citaho ingo n'imibano mu ntara ya Cankuzo kivyemeza. Ukutemerera umwigeme w'umunyeshure afise imbanyi y'ishushu kubandanya yiga bisaba ivyemezo bitanzwe n'abaganga. Dutega amatwi Aisha Kie Pascaline afise imyaka 18 wo ku mutumba Muterero agacimbiri Rurama komine Cankuzo yahoze yiga kwishure Stafford mu mwaka w'indwi.
Kwishure baratwirukanye batubwira ko badutwaye kudupimisha kwa muganga. Yatwajije kumumva mumerewe gute ngo nta kintu cyahindutse. Hanyuma cha tubwira ndusohoke ngo turindire inyisha tubwira. Bararindi yacha tubwira ngo nimugende musohoka kuwa mbere. Ama tuca turijyana tunyene.
Ugukundana hagati y'ugwaruka bimwe benshi bita copinage ni nyanduruko yo gutwara inda y'ishushu. Hakizimana Marie Goretti afise imyaka 23 wo kugacimbiri Rurama yemeza ko yayitewe n'umuhungu bari bagendanye amezi 6. Uguhurumbira ibisayangana ni yindi mvo. Ndayishimiye Belize afise imyaka 19 avuga ko umuhungu w'umushoferi babana yamugondoje akoresheje amahera. Uguhagarika ishure bivuye ku nda y'ishushu bituma uwo vyashikiye aguma yicuza afatiye kuri kazoza k'ubuzima bwiwe. Esperance niyo kwizera aba ku mutumba Muterero agacimbiri Rurama avuga ati:
kubera ndabona ko nahagaritse ibintu byinshi ubuzima bwanjye, ndabona ko bwahagatse ko narakunda ishure cyane, narahakwiye ikigwa kuko narabonye ko nahenzwe cyane.
Uguhabwa ikibanza cy'ishure ku mwigeme yatwaye inda y'ishushu bica mu nzira zitandukanye. Hamwe yandikira ikete ubugenduzi bw'amashure mu ntara, ubwo nabwo buraheza bukamuronsa ikindi kibanza kitajanye naho yahora yiga mu ntumbero yo gukingira ko ashobora kwinubwa n'abandi nk'uko vyemezwa na Ezekiel Ntiziriba akora mu bugenduzi bw'amashure mu ntara ya Cankuzo. Umwigeme yifuza gusubira kwiga yokoroherezwa. Dutega amatwi Belize Ndayishimiye yahagaritse ishure ageze mu mwaka w'indwi.
Hari igihe usanga umuntu ataburya afise kugira urinde kwandika ikete hariya, ugasanga birakugoye. Bakaraba ukungene umuntu agiye gusaba ikibanza akavuga ingorane zamushiki bakamutahura.
Inyigisho zikaburira urwaruka kwirinda inda z'ishushu n'ingaruka zayo zaragwijwe. Izo nazo zigatangwa biciye mu club Stop Sida nk'uko twabi tohoje kwishure Itabu riri muri komine Kigamba. Kubwa Audrey Irakoze yiga mu mwaka wa kabiri w'uburimyi, ukwihangana niko yagize ishingiro y'ubuzima bwiwe. Ukwiga ahegereye umuryango vyofasha mu gukurikirana indero. Osard Hatungimana n'umwigisha kwishure ry'imyuga Itabu riri muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo.
Nkubona nka turi muri komine Kigamba shaka kusanga abana barenga 30 biga ino bava muri komine Gisagara bataba no kunca tusanga bapanze muri home. Umuti wa mbere amashure boyagwiza abana kiga hafi y'ababyeyi babo.
Ukutishinga basesa nkuyoze bataza akamaro k'ishure mu nteguro ijanye n'ubuzima nakamo gategwa ugwaruka rutarayarangiza.
Biruko ugusubira ku ishure ku bana babigeme bavyarira ku ntebe y'ishure ntivyoroha. Hamwe barihebura nibaye bagikunda ivyigwa nka mbere. muntumbere yo gukinga abana ubushurashuzi no gutwarira inda ku ishure ibihugu bimwe bimwe nka Mali bishira ku rutonde rw'ivyigwa ibijanye n'irondoka ariko rero si igikorwa cyoroshe kuko kitajana n'utwigoro tw'ababyeyi mu bijanye n'indero ikoreshwa ry'uburyo bwo gutumatuma nako amakuru nk'imbonesha kure canke telefone ngendanwa byofasha kumenyesha akamaro kavyo mu buzima bw'ugwaruka ikindi n'ukwikora ku mboneza murunganwe nkuko amashyirahamwe mpuzamakungu amwe amwe abigenza amakomite y'ababyeyi yokorana n'abajejwe indero mu kurwanya ibituma abana batwarira inda ku ntebe y'ishure kugira ngo twumve neza ibijanye no guheba amashure ku bigeme batwaye inda tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuhanuzi mu bijanye n'imibano n'akaranga mu ntara ya Cankuzo Juvenal Habyarimana aganira na mugenzi wacu Alain Yves Irankunda
Juvenal Habyarimana ndabaramukije.
Nani ndabaramukije.
Mukora gute kugira ngo mushobore kumvisha ugwaruka rukiri ku ntebe y'ishure kugwanya izo ntamba zibashikira zituma batwara inda zishushe.
Turakorana n'abavyeyi b'abana, tugakorana n'abarongoye amashure n'ubuyobozi bw'indero mu ntara. Twebwe n'ikibazo kituragishinga.
Abo bana b'abakobwa rero iyo batwaye inda zishushu haduka ibibazo byinshi cyane.
Umva baheba ishure, ugasanga abana ntibashoboye kuronka ikibavuza, ntibashoboye kuronka ibyo bashoboye gufungura. Umva ubuzima wa butakaye
mushikira gute abo bavyeyi kugira ngo mushobore kubumbisha ko bakwiye kunagura ico kiyago bajijura abantu
tukagira amanama ku baserukira abandi ko izo nyigisho bashoboye kuzironka vyogira ico bishitseko
murabibona mwagahombo ku ruhande rw'intara ya Cankuzo
umuntu re ahevye tubana ko ari umuntu yoteje imbere intara guheba ishuri yoshoboye guteza imbere umuryango avukamo
ku mashure hari ngingo mwimirije gufata canke hari ico muri ku mategekanya kugira ngo mushobore kuzitira ivyo bintu
tubona yuko tubandanya duhimiriza n'ingingo za ruhasha zotuma abo bana badashobora gutwara izo nda batifuza uwo mwana bafise ingorane abigisha mu ico gihe bamufata neza hanyuma bakamushikiriza abavyeyi kugira ngo bashobore kumukurikirana
agarutse mu kwishure bo mwakira
iciza nuko atoca tabwa kuko ni ibintu bishika mu buzima bw'umuntu cyo bari gihano umuntu haye uwo mwana yavutse uwo mwigeme yatwaye yo nda ati yosubira kwishure kugira ngo icyazoshobore kuronka ibyo atungisha uwo mwana wiwe inyigisho zijanye na irondoka rijanye n'amagara meza turabona ko coba ikintu cyoshigwa mu mashuri hama bagasigurirwa n'uburyo bwo kwikingira zo tsimbatazwa turabona yuko zogira uruhara runini mu mashuri
turagukenguruki
nenda bakenguruki
Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ibiganiro adushikirije tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kavuga kati ibyo dukora n'ibyo tuvuga tubikesha amagara narikira cyiji ya Amerika una musi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no guheba amashure kubigeme batwaye inda batifuza waruka ni murambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe ni mutumire wacu muganga Anita Munyana muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace baza ndakwishura
mu gihe arumwigeme agatwarinda nkamwebwe mu mufashiki
twamufasha muri byinshi akeneye rero ngaho muri ico gihe umuntu amwumviriza ibyamushikiye ibimubabaje kamushigikira muri nzongora nari karacamo kibonda camaze gushika bugira uko bashoboye kose ngo bamusubize mu ishuri
mbaza ndakwishura kubantu bahe bamashure baba bakobwa ngomambaze rero icigi ubugiye gukora muri imisi
arakwiye kuba ibigo vyakira abakobwa baba begize ingorane nk'izo na cane cane kugira babaherekeze yari kwiye kubafasha mu gutanga itegeko uwo muhungu canke uwo mugabo aba yakoze ibintu nk'ivyo bakamwitegeko ryo gufasha ico kibondo na nyina gushika umwana akwize imyaka 18 umwana bageze mu bigero
mbaza ndakwishura
mbeka nk'iyo bishitse umwigeme agatwarinda hanyuma akavyara umwana se uwo mwana akamwihakana leta yo bitegekanye iki kuri uwo mwana
umwana azakurira mu bandi kwandikisha umwana imbere y'imisi 15 nacuba gusaba aravuzwa kwa gusa gushaka ku myaka 5 umwana ariga amashuri mato ku buntu itegekanya ibitari bike ku mwana wese wo mu Burundi avukiye mu gihugu cy'u Burundi
mbaza ndakwishura
kwenshi ko tubona abigeme batwara imbanyi usanga zitava ku bantu babe babegereye hafi ubwo hari ikintu leta yabikirategekanya kuri abo bantu
biriko biragwirirana mu gihugu leta rero yari kwiye gushiramo inguvu bagahana umuntu wese yateje inda umwana w'umukobwa ari ku ntebe y'ishuri vyotuma n'ufisi ico cyumviro abiheba kuko amategeko amufata
rugamba rwa maki kayanje
Baruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abayisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
baza ndakwishura
turakunze kubona abigeme batashe bafise inda batari bifuje abo bakobwa boca bahebwa
ahubwo bakwiye gufasha akarero nutanga nishiramwe nture ngaho bagiye hamwe bafashe abigeme bagira ingorane nk'izo bagakurikirana imbanyi yiwe agaheza akibaruka akagerageza kumufasha bagiye hamwe n'umuryango wiwe cane cane asubire mu ishuri nimwumvire namwe abo bana bose bagiye baratwara inda bakaca bayamashuri byumera gute
mbaza ndakwishura
nta kuntu boshinga amategeko akingira abantu batwara inda batifuje
ego harakwiye ko ico kibazo bacicarira hakarangwa amategeko ahanitse yo kingira abo bana bose bari ku ntebe y'ishuri nkiba ageze kwitwara imbere y'amategeko bakabona ko bashigikiwe abari ibintu bibashikiye batabari bavyipfuza
mbaza ndakwishura
abo bakobwa bazitwaye cyangwa nabo bana ubwo leta ntibona ko hari ingorane bizohava biyitera
ni ingorane ikomeye umuryango uba wabakuye kwa maboko ntibabazi ibirango n'amategeko y'igihugu ugasanga baribarutse ntibandikishije abana babo ugasanga bagiye kuvyumvira ikiringo tamaze kurengana aho babarihisha ihadawu y'imisi babarengeje nabo ataburyo bafise
mbaza ndakwishura
Ndege yavuze ko umukobwa yatwaye inda y'ishusho washatse kuvuga
ni ukuvuga yuko umukobwa canke umwigeme yatwariye inda muhira bataramusohora ngo bamushingize
rugamba rwa maki kayanje
Ganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibazo rwaruka rwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
baza ndakwishura
ingaruka zishikira umukobwa abayatwaye inda z'ishushu n'izi
arashobora gutwara iyindi inda y'ishushu kuko bwa buzima arimwo agahindwa gasanga yasubiye gutwara iyindi inda y'ishushu ashobora kugwara za ngwara zica mu bimba vyirondoka na cane cane kizaho nyanganda sida ishobora no gutuma n'umwana wiwe ayigwara
mbaza ndakwishura
none ko tubona dusanzwe dufise igiko gitoyi kandi abantu bakaba bariko barongerekana cane
biri mu mvo zituma haba igwirirana ry'abantu kuko uwo mwigeme abakiri muto abo bose mu rusata rw'indero buhagurukira ico kibazo kugira bafashe abo babigeme mu kubaha inyigisho zitandukanye ngo bikingire amasanganya nk'ayo
mbaza ndakwishura
izo ndazishushu mbega na twebwe gwaruka twabigwanya bigashoboka
birakunda bitanguye kwihangana gushika yukubaka biramutse vyanse bakegera abaganga kugira basabe impanuro canke abavyeyi
mbaza ndakwishura
ibyo rero ntibigumara vyabindi bibandanya vyiyongera yongerezwa niki
nanezo hagari kwa gute
yotangara kwishure biciye mu nyigisho z'ukuntu bakwiye kwifata bakamenya yuko iyo batashe bakwiye gutaha mu mugwi bivese birabakingira no guhimiza abanyeshure kuvuga ikitagenda cyose hari nk'iyo umuntu amazi imisi amuhegera amubwira ibitari byo akamenya ko iyo kwitura umurezi kugira ashobora kumukingira isanga yazishobora gushika ziri imbere
Ayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati ibyo dukora n'ibyo tuvuga tubikesha amagara Irakoze aba mu Karonda muri commune ya Rumonge iri mu ntara ya Bururi araturamutse avuga ati amahoro abaza ati beko abigeme bari ko baravyara kubyinshi kuko gwiki mu kugabanya iryo gwirirana arongera akabaza ati ntabwo bobo bokoresha uburyo bwo gutandukanya ibyara murakoze muganga Anita Munyana tanga inyishu ishimisha umunywanyi wacu
ubwa mbere no gutanga inyigisho n'impanuro kwimvura yuko twubaha ubwo buryo bwo gutandukanya ibyaro hajya avyaye inda y'inshushu ubwa mbere abari kutamenya abo bana baba bakiri batoya aho umuntu yobahimiriza kwirinda gutwara inda z'inshushu
Zera ko inyishu bamuhaye igiti kimufashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti nta utinya imiravyo ari munsi y'ijuru bikubwiye iki
bikubwiye iki
bisanzwe nk'umu dufate nk'umuntu ashwanye n'umuntu agashaka kumuteza itura ngira ngo agamutera n'iterabwoba arashaka kumubwira ko menga ati nta utunya imituragaro kuko amamenga aramuhasha cyane mu kugira ngo amutere ubwoba
bikubwiye iki
umuntu ari munsi y'igicu atamuntu yoza mutera ubwoba burenze igwose nk'uko mengo nawe yoba ahantu hejuru yisangije kandi bari kumwe ku yose kubera ubwo bwoba arimo aramutera nawe nyine arashobora kuronka n'ibindi abamutera akagira n'ubwoba gusumba rwa wundi arimo aratera mugenzi we
bikubwiye iki
Jeni baza yuko bo bavuga ati umuntu aravutse azopfa kandi uwo muntu aba yavuze ati nta utinye muturaga ari munsi y'icyuru
arabitoye Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Yvirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com Changi mutwa kure kuri 79 953 ubusa 74 Changi kuri 79 934 157 Changi kandi kuri 79 864 609 Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.